VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya kuri mikoro 18 Fidene Niyongabo kaze mu biganiro byacu. Radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Icyambere byatuma twese tugira icyo duhuriraho tugahurira kuri urwo rurimi kandi uzikuru rurimi ari rwo rutuma nabantu bagumya kugira umuco gucuruzanya bizihuta.
Uwo ni Madame Odette Nyiramirimo, umushingamateka mu muryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko, avuga ko yemezwa ry'Igiswahili kuba ururimi ruzwi kandi rwemewe gukoreshwa muri uwo muryango mu bikorwa byose byawo iruhande y'Icyongereza. Amerika n'Uburusiya vyasubiye kubandanya twigoro two kuganira inyishu iciye mu mahoro igenewe guhagarika ingwano muri Siriya. Inteko abantu indwi bishwe mu gitero kuri kuburiro I Mogadishu muri Somalia. Umuyahuzi w'umukirde muri Turikiya kuri bariyeri yateye bariyeri ahitwa Chizor mu maruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiza ku buryo bunonosoye mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu. Tuhere rero ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Intego zijejwe umutekano za Somalia zivuga ko zahagarise igitero cagizwe ku buriro buri ku nkengera ziba hari ku mugwa mukuru Mogadishu. Abantu indwi bishwe muri ico gitero hamwe n'abagize ico gitero babiri. Ivyo vyatangajwe n'umutegetsi w'igipolisi no munsi kuwa gatanu. Umutegetsi mukuru w'igipolisi Colonel Bisha yatangaje ko ico gitero carangiye imbere y'ubucagucagu no munsi kuwa gatanu. Inteko zijeje umutekano zarangije igikorwa cazo ca gisirikare aho zatabaye benshi mu basivile bari bafatiwe mu nyubakwa iri mu buriro. Muri iki gihe inteko zijeje umutekano zatujije abagize ico gitero muri ubwo buriro. Igitero ku buriro buri ku nkengera ziba hari ku mugwa mukuru Mogadisho catanguye je kuwa kane igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturika hafi y'inyubakwa iri mu buriro yitwa Banadir Beach. Ivyo vyakurikiwe no kurasana hagati y'inteko zijeje umutekano n'abagize ico gitero. Abarwanyi b'umugwi Al-Shabab bitiriye buno nyene ico gitero. Umutegetsi mukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru Mogadisho Colonel Bisha avuga ko abantu indwi bishwe muri ico gitero harimwo abasivile batanu n'abajejwe umutekano babiri. Itangaje kandi ko babiri mu bagize igitero nabo nyene bishwe. Inteko zijejwe umutekano zimenyesha ko zahagaritse uwundi murwanyi yagize uruhara mu gitero cuno munsi kuwa gatanu. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Service y'Isomali nyeruburiro Banadir Beach yitwa Abdirisak Mohamed Jumare avuga ko babiri mu bapfuye bari bakozi muri ubwo buriro bwiwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya byasubiye kubandanya utwigoro two kuganira inyishu iciye mu mahoro igenewe guhagarika ingwano mu gihugu cya Siriya. Ivyo bibaye inyuma y'uko inteko z'igihugu cya Turikiya zigwanira ku butaka zinjiye muri Siriya. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov bariko babonanira I Geneve mu Buswisi. Bariko bagerageza kumvikana ku vyerekeye gukorana mu vya gisirikare no guhana amakuru ku rugamba mu bijanye n'urugamba rwo kurwanya leta ya Kiislam muri Siriya. Ikintu izo mpande zose zishaka gushikako. Muri ico gihe abagwanya ubutegetsi muri Siriya n'imiryango yabo batanguye kuva mu gice cya Daraya kiri ku nkengera z'umugwa mukuru Damas. Ivyo biri mu masezerano yashitswe ko ku muhingamo w'ejo ku munsi wa kane na leta. Hisunzwe aya masezerano abagwanyi bagira ku majana indwi bazorekurirwa kuva mu ntara ya Idlib yo mu buraruko bw'igihugu iri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi. Abasivili ibihumbi n'ibihumbi nabo bazoba barajanywe mu bibanza biri mu buraro mu manuko bw'igice cya Daraya. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Staffan de Mistura yasavye ko abasivile bariko bavanwa mu gice cya Daraya bakingigwa. Amenyesha ko ukuva muri ico gice kwabo vyoba kugushaka kwabo. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mubandanya kumviriza amakuru twabateguriye. umwiyahuzi w'umukurde yarafise bombe yagize igitero kuri bariere hafi y'ibiro vy'igipolisi ahitwa Chizor mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Turkiye uno musi kwa gatanu. Yahitanye abapolisi 11 abandi batari bake barakomereka. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Turkiye. Abagwanyi bakorana n'umugwi waziririjwe Kurdistan Workers Party mu mfunyapfunyo PKK bitiriye ico gitero. Umugwi PKK abategetsi ba Turkiye babona ko ari umugwi w'iterabwoba, bavuga ko wagize uruhara mu bitero bitari bike mu bibanza vy'igipolisi mu karere ka Chizor. Abategetsi b'igihugu ca Turkiye biyemeje kwishura kuri ico gitero, bamenyesha ko abagize ico gitero bazoronka inyishu bakwiriye. Batangaza ko ata murugwi numwe w'iterabwoba uzoshobora kugira imbohe Turkiye. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Binali Yildirim mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gisagara ca Istanbul. Igisagara ca Chizor kiri mu ntara ya Sirnak iri ku rubibe n'ibihugu vya Siria na Iraq. Ico gisagara kibamwo ahanini n'abakurd. Umugwi PKK watanguye umugumuko mu mwaka wa 1984. Uwo mugwi urondera gushiraho intara y'igenga mu gice cyo mu bumanuko bushira ubuseruko kiri ku rubibe n'ibihugu vya Siria, Iraq na Iran. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe mu ngwano kuva ico gihe. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo hirya no hino arabandanya. Ibinyamugigimba bikomeye by'ibisigarira bibiri vyabaye mu gisagara ca Amatrice mu gice co hagati mu Butaliyano uno musi kuwa gatanu. Ivyo binyamugigima vyononye inyubakwa bituma abantu batekegwa n'ubwoba. Kuva ikinyamugigima gikomeye cane ca mbere kibaye mu gitondo co ku musi wa gatatu mu gisagara ca Amatrice, ibinyamugigima by'ibisigarira birenga 500 bimaze kwibonekeza muri ico gisagara. Vyinshi muri vyo yamara vyari bigereranye. Muri ico gihe abategetsi bajejwe gukingira abasivile bavuga ko gitegera ico bamaze kuhasiga ubuzima kuva ku munsi wa gatatu ari 267. Benshi muri bo mu bisagara vyageramiwe kurusha ibindi vya Amatrice, Arqueta na Akumoli. Abantu bagera ku 400 baragiye mu bitaro kwivuza inyuma y'uko bakomeretse. Mu bapfuye 12 bari abara abanyamahanga bari bagendeye Butaliyano. Abategetsi bavuga ko vyitezwe ko bemeza abandi bantu bahitanywe n'iki nyamugigima cyo ku munsi wa gatatu mu gihe igikorwa cyo kurondera abo babarokotse kibandanye. Mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere, inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika mu buseruko yemeje igiswahili kuba ururimi ruzwi kandi gwemewe gukoreshwa mu muryango mu bikorwa byose iruhande y'icyongereza. Iyi nama nshingamateka mu karere ko muri Afrika mu buseruko izoba mu kwezi kw'12 muri uyu mwaka, isaba ko amategeko yohinyanyurwa agenga umuryango maze igiswahili kigashigwamwo. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu mushasha Clave Niyonkuru.
Abashingamateka bose bo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko nta numwe adashigikiye kuri ururimi rw'igiswahili wemegwa nk'urukwiye gukoreshwa mu bikorwa byose by'uwo muryango, ndetse rukigishwa no mu mashuri kuva muri mato mato gushika mu yisumbuye na za kaminuza kugira imyaka 15 iri imbere ruzoberuzwi na benshi. Umushingamateka Odette Nyiramirimo aserukira u Rwanda abona ko igiswahili kije ringira kamaro.
Icya mbere byatuma twese tugira icyo duhuriraho, tugahurira kuri urwo rurimi, kandi uzikuru rurimi ari rwo rutuma n'abantu bagumya kugira umuco, gucuruzanya bizihuta kandi bigende neza. Niba abo muri uyu muryango wacu bahuriye mu mahanga yo hanze bakagira ururimi bahuriraho, bo urumva ko bazagira ikintu gikomeye bageraho kurusha uko ubu byari bimeze. Umwe avuga ururimi urw'undurwe bikaba ngombwa ko tuvuga urw'abanyamahanga, kandi urwo rurimi twese tukarumenya tukarwiga, abana bacu bagatangira kurwiga mu mashuri abanza bakazamuka baruzi baruvuga barwandikamo, bityo bigatuma koko tuba umuryango umwe. Abanyarwanda benshi cyane ubu uzi ko twavugaga ikinyarwanda gusa n'igifaransa, ariko ubu icyongereza kiravugwa ahantu hose. Ni ukuvuga ko n'igiswahili tuzagifata vuba cyane. kiranoroshye kuko gisa n'ikinyarwanda.
Kubwo umushinga mateka Jeremie Ndakumana serukira Burundi atahubwo akareka Afrika y'ubuseruko kare karataya karanga mu gutirurimi kandi hariho kavukire.
N'abakuru b'ibihugu bacu bose baravuga igiswahili. Simvuze muri Tanzania kuko go n'urimi rwabo. Ibugande president Museveni avuga igiswahili, president Uhuru muri Kenya avuga igiswahili, president Kagame mu Rwanda aravuga igiswahili, president Nkurunziza mu Burundi aravuga igiswahili. Simone gituma natwe tutokurikira icyo uwo muco mwiza abakuru b'ibihugu bacu bafise. Twarataye umuco w'iwacu mugabo tujya mu mico y'ikizungu. Bikaba binateye isoni kubona ingene tujya gutira ururimi ku birometero bihumironye ngahe kandi dufise ururimi rw'iwacu kw'abanyafrika ururimi rutunze guyikwiye amajambo yose dushobora gukoresha arimwo. Ni nk'uko mubizi mu Burundi bavuga ngo n'ubutaze kuvuga iswahili ngo araze n'imiburiburi ndiyo. Ndashobora kuvuga iswahili mu Burundi ngo uvuge ngo hari utari kwarakumva. Bica bikwereka yuko ari ururimi rw'iwacu ari nk'abanye nk'abarundi n'ururimi ruvugwa mu Rwanda, ruvugwa i Bugande, ruvugwa muri Tanzania, ruvugwa i Zanzibar, ruvugwa muri Congo. Nka mu nama nshingamateka dukora mu Cyongereza abanyagihugu bo muri uwo muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko abavuga icyongereza ni bake cyane kugira abashobore gukurikirana neza ibyo turiko turavuga n'ibyo turiko turakora kandi na cyane cyane ko tubikora ku nyungu zabo.
Kubafise impungenge ko bizotuma umuryango usubira inyuma umushinga mateka Madame Angela Kizige aserukira igihugu cya Tanzania ababwira ko ahubwo bizotuma n'amahanga yakure yiga igiswahili
ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu ukiangalia treaty yetu ilikuwa inatusema kwamba lazima tuzungumze
lugha. Agira ati kuki tuvuge icyongereza kenshi kandi dufise ururimi rwacu muri Afrika hose ruko. Ati rabana maradi yakomeye ku isi yose arafite igisata cy'igiswahili kuko azi kuyumvirizwa na benshi. Ati rabo Bushinwa urudandazo rwabo rwatumye n'ibihugu bya kure bitangura kwiga igishinwa. Ati natwe nuko amahanga azahurumbira igiswahili. Ati umuco wacu hamwe n'ibidandazwa bizoca bitworohera kubitwara handi
lugha zetu za Kiswahili.
Umukuru w'inamashinga mateka yala ya Afrika y'ubuseruko Honorable Daniel Kidega yemeye ko agiye gufatikanya n'inzego zose biraba muri yase harimo n'umunyabanga mukuru kugira ngo inama y'abakuru b'ibihugu izokorana mu mpera z'uno mwaka izohinyanyura amategeko agenga umuryango maze hashibwe mu rurimi rw'igiswahili. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijo rya Amerika.
Urakoze Claven Yonkuru kuri Yonkuru. Mu Burundi abantu barengeje 150 barimwo abagirizwa ubumaraya abasegereza mu mabarabara n'abafashwe bagiye mu bihugu bya Aziya nibo bari mu minwe y'igipolisi kumugwa mukuru Bujumbura. Umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko bafashwe mu ntumbero yo kugwanya ugizi bwa nabi bushobora gutegwa n'abantu biyerereza. Eroje wirikaneza niyo nkuru yaduteguri.
Abo bantu bose hamwe bagera ku 155. Abakenyezi bagirizwa gucuruza umubiri ni 50. Abo bafatiwe mu mazone ya Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura na Kanyosha mu Manuko. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abana bo mu ibarabara hamwe n'abagenda basegerereza nabo ari 93. Umuce wa gatatu ari nabo muto urimo abakenyezi n'abigeme bagera ku 12. Bose bafatiwe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu gihe bari ko bagerageza kuja mu bihugu bya Oman hamwe na Arabia Saudite. Ifatwa ry'abakenyezi n'abigeme baje mu bihugu bya Aziya rirafite indi nsiguro ku gipolisi cy'u Burundi. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi.
Kibonekeje rero muri ibi by'urudandazwa rw'abantu nuko utarahera muri kino gihugu kuko nk'aba batatu bafatiwe kuruhwa n'umuntu umwe w'umfasoni umwe mu bari ko barabadandaza nabo nyene yarafashwe. Kandi ikindi tubona nuko kuvaho bateshejwe guca ku kibuga c'indege co ngaha i Bujumbura turabona ko baciye bafata inzira yo guca mu bindi bihugu bibanye. Nk'aba bafatiwe kuruhwa bari bagiye guca baja muri Congo kugira aho bariho buririra. Ama murazi ko muri Kongo nyene hariho abandi bigeze gufatirwaho n'igipolisi cha Kongo ama kikabasubiza u Burundi. Hanyuma mu Rwanda murabona yuko naho nyene bagize imisi bafata bakabadusubiza. No muri Tanzania murabizi ko ari abarundi kazi bafashwe bagaheza bagasubizwa igihugu cy'u Burundi.
Ariko bamwe mu bakenyezi bagize ucaha cyo gucuruza umubiri bazwi ku izina ry'abamaraya bararahira bakanana ko umugabo wumva nk'abandi.
Mwana wanje niki ari cyo nari bwamare sibazindwe ngaha bampfunze jama zindwe ngaha aye nanu muna seruka ko ngwange murira cyakubaza abantu bose dupfunganwa umwana wanje sindaheze kiriyo ciwe bafashe je namba
ibikomo n'abantu kaje kaje kuramuca abantu ngati ngo tuma utayimara baza kutudodora ngati ngo
tuma jamu tuma
nama ngo ni nama kumbe ni kumugitanda sai tujane jama fashe nama ngo ni nama
Aya marira n'izimvugo ntibihinduruka igipolisi kibabona
ni kinyoma barafise ubuhinga bwishi bwo guca babeje urona nk'ubu ko bafise aba ngaha mwabonye ko bazanye twana dutoye bagasha bazana nibikwembe bakikwiza ariko bakiba babafata babameze kujya baba bari mu ibarabara bari ko bararondera gukora ivyo bintu bambaye ubusa bamaze gufatwa ari nti basha batuma ko bajya abana bagasha bazana ngaha kugira ngo babarekure canke bagasha batuma ko n'izindi mpuzu kugira ngo bikwize nti baba baruko imana zabaremye baba bambaye nk'abamaraye ababizi kubiraba barabizi kubiraba aba bafashwe hariho bafatiwe ku mabarabara bari ko bararondera gukora ivyo bintu uravye ukuntu baba bambaye no kungene baguma bari ko bararondera abo bakorana ivyo ntibagoye gufata ara ku bapolisi basanzwe babimenyereye barabona tuyu ari muri ibi canke hari muri byo ni kinyoma
bamwe mu bakenyezi bagizwe mu maraya batangazwa n'ukundi igipolisi kibasaba kwerekana abagabo kandi bo batabizaciye mu mategeko
none abantu bose bato bavuga ngo umugabo ngo ufise umugabo muzana ndavuga je umugabo wanje nakorera hino ngo yango umugabo ngo mutagize mariage Gukinuza no urupapuro ngo ngo muri leta civile ngo ntumbaze nibindi nibintu nkwama ngo tuce tukurekura ndavuga he je umugabo wanje twibaniye uko
nyaka igipolisi cy'u Burundi kivuga ko ari ngeso yadutse mu bantu basegerereza hamwe n'abana bo mu ibarabara ugushaka kwiyahura babanje kwikebagura
mbere bagize n'imisi bakora ibintu bitangaje tutararonkera neza isiguro ibintu byo guca bazabikeba n'inzembe uzubona umwe yadutse muri bakikeba no guhemba ejo hari uwo wikevye mu gisagara hagati cambera litaba n'Imana no muri aba twaberetse mwabonyemo ufise inkovu z'inzembe yikevye ntituramenya neza ico bivako amatohoza nk'umurazo kwerekana ukuri kuri bo
haciye amezi abiri umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredimbo ntimpatanguje isekeza ryitiriwe ville propre mu gifaransa iryo sekeza rikaba ryo gutuza abasegerereza mu mabarabara mu muji hagati hamwe n'abahirirwa atatu ziba hafize umuvugizi w'igipolisi asigura ko abantu bafashwe mu ntumbero yo kugwanya ubukozi bw'ikibi bushobora guterwa n'abantu biyereza mu mabarabara ya Bujumbura Pyenkurikiye yemeza ko amadosiye ari karakorwa abafite ibyaha bagirizwa ngo adoce bashirwe imbere y'ubutungane abasigaye nabo baheze bashikirizwa bajejwe intwaro eroje buri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda ikigo gishinzwe uburimyi n'ubworozi cha lab mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi chatanguye umugambi wo gufasha abanyagihugu kurima ubwatsi mu gihe Rwanda rugiye kwinjira mu bihe by'imvura umenyesha makuru wacu Asumutakaboyi niyo nkuru adufitiye
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi Labo gitangaza ko mu ishami ry'ubworozi nabo batangiye gutegura igembwe cy'ihinga aho bagiye gukangurira aborozi uburyo batangira kwitegura guhinga ubwatsi bwiza bwazabafasha guhangana n'ibihe by'izuba nk'ibyo u Rwanda rurimo Dr. Kanyandekwe Christine umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubworozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi Labo yavuze ko ikigo koramo cyatangiye gutegura uburyo aborozi batangira gutera ubwatsi buzabafasha mu gihe cy'izuba
Umu ngubu turimo dutegura season nkuko season itegurwa mu buhinzi tugomba gutera ubwatsi hari imbuto y'ubwatsi itandukanye igomba kuzaterwa n'aborozi baratangiye n'ubu ngubu baratangiye nuko izuba ryahise ryaka ariko gahundira hari turimo dutegura bategura imirima kugira ngo ubwatsi butandukanye buterwe ariko hari nibindi bijyanye no guhunika ubwatsi kubuhunika ubundi hari technique ebyiri hari silage no gukora he bwa bwatsi bwumye kubufunga kugira nabwo buzajye bukoreshwa igihe bikenewe mu gihe cy'izuba hari nabwa bundi bahunika mu kuzimu ibyo byose birakorwa
muri aya mezi agera kuri ane kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza ubu muri kwezi kwa munani humvikanye hirya no hino aborozi batewe intimba nuko amatungo yabo agenda apfa buhoro buhoro bitewe n'ikibazo cy'izuba ryatsi ari ryinshi ndetse n'ikibazo cyo kubura amazi yo kuhira inka. Ibi byagiye bigaragara cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba ahasanzwe habarurwa inka nyinshi ndetse n'intara irangwamo izuba ryinshi.
Uraho zihagaza ubuse inka ya hariya mu kibungo hariya hejuru kugira ngo izikuri na hamazi igire mutavumunde yagire inzara igire inkurikizi inkurikizi izari izapfuye zarapfuye ahubwo igiye kwicwa n'umurongo wo kuva kure turava kure mu misozi.
Ufite ikibazo cy'amazi inka nta kigenda uragira utya wenda ugatuma nk'abana jerekane ni 200 ndebera kugira ngo ubone amazi ahagije
ubwotsi bwo ni kure kubi
gatsi barumwe imvura yagiye mu kwa gatano
ikibazo cy'amazi cyo ni danje umpeshi buri wese ntabwatsi abayibitse
amazi yabaye ikibazo tuvoma ibiziba.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi umuyobozi ushinzwe ubworozi asobanura ko ikibazo cyo kubona amazi y'inka muri iki gihe cy'izuba leta yagihagurukiye ku buryo umwaka utaha mu gihe cy'izuba abarozi batazongera kubura amazi yo kuhira inka zabo. Christina Kanyandekwe.
Ariko hari n'ikindi gikorwa gikomeye kijyanye no kubaka ama valet dams ndese n'ibibumbiro nko muri Kayonza hari ama valet dams manini akomeye ageze muri atandatu ubungubu arimo kubakwa mwarenda kurangira muri Nyagatare nanone hari atanu harimo ayarangiye ku buryo imwe buri damu igomba gusavinga inka ziri hagati ibihumbi bitanu n'ibihumbi birindwi nuvuga ngo ejo bundi imvura nitangira kugwa ayo madams azafasha ku buryo umwaka utaha ayo madams ntashobora gukama.
Muri iki gihe imvura itaragwa leta yabayifashije aborozi cyane cyane bo mu ntara y'Iburasirazuba bahuye n'ikibazo gikomeye cyo kutabona amazi baha inka ibashakira imodoka zibavomera zikajya zijyana amazi ku bibumbiro by'aborozi. Ikindi aborozi basabwe kugabanya umubare w'inka batunze bazigurisha kugira ngo basigarane nkeya babasha kwitaho. Ikigo cy'iteganya gihe giherutse gutangaza ko mu kwezi gutaha kwa cyenda imvura ishobora gutangira kugwa yaba ari abahinzi bakabasha kubona uko batangira guhinga ndetse n'inkubuza zimaze kuzahazwa n'izuba zikaba zakongera kubona ubwatsi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Abarimyi b'Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bariyungunganya mu guteramisha abantu mu karaoke. Ibi bavuga ko bibafasha kubaho no guteza imbere ingabirano zabo. Bahamagarira Urundi rwaruka rw'Abarundi kuja hamwe bagateza imbere ingabirano bafise aho kuraba ibi batandukanye. Ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Urugaruka rwashizeho ihuriro bahuriramo kugira baze baraca amafaranga. Aba baririmbyi bavuga ko bunguka kumenyekana no kumenyekanisha igihugu cyabo cy'u Burundi. Mozezi Claude batazira ni mande umuririmbyi ariko ubu akora akazi ko kuremesha ibiteramo mu bubare no mu mahoteli n'abandi baririmbyi b'Abarundi n'Abanyarwanda. Avuga ko ibi biteramo bimuha kubaho
akuko tumaze kuronka kandi nako kwerekana yuko nubwo turi ngaha turi Abarundi tuko dukorera ngaha kugira tubeho ubuzima ko ngaha biragoye kurusha kujya kudodora ngaha ngati ngo nakaza dukoresha ingabirano yacu nakinze n'uyu afise umugore n'umwana na Jeffs umugore n'umwana arubatse na je ndubatse kumwe na tubagaburira sikindi n'umuziki n'ivyo gucapana n'amafilme.
Kaya Free n'umuririmbyi ariko muri aba bagira ibiteramo vya karaoke we na Chakora yaducishirijemwo kamwe mu ndirimbo ziwe ari mu gusohora. Iyi ndirimbo irimo impanuro nyinshi ku Barundi n'u Burundi.
Ndavuga indirimbo petese benshi basanzwe bazi mahoro n'urukundo nima ndafasha
gusagiye kawaifa banya b'Burundi nituje hamwe ubwiza mu Burundi tuvure hamwe ariko mumenye turi kumwe twese mahoro rukundo kaze amahoro n'urukundo bidusage kaze amahoro n'urukundo bidusage kaze.
Urwaruka ruririmba ruhanura urundi rwaruka rw'Abarundi kutisunga ibibatandukanya ahubwo nyabuna rurabe cyane ibibahuza kuko Imana yahaye Abarundi igihugu cyiza.
Urumva Abarundi turakwiye kujya hamwe tukareka kuraba ibidutandukanye ahubwo tukaraba ibiduhuza kuko ibiduhuza nibyo bizatuma dutera imbere kandi abatera imbere baba bari hamwe mu rukundo no kuvuga yuko iyo ndirimbo namba narayanditse twarayiririmbanye n'abagenzi twashatse kwereka abarundi yuko uburebure bw'amazuru cyangwa ubuvyuhe bw'amazuru si bwo bwo dutandukanye cyane ahubwo byiza twoja hamwe hariho abaganga hariho abaririmba nkatwe hariho abaprofeseri hariho abagira ibijyanye na mwebwe by'abajournaliste hariho Francine ariko araduteza imbere hariho ibintu byinshi vraiment biduteza imbere cyane gusumbya kujya mu bidutandukanya ngo mu butu ubututsi ubutwa icyo twabwira si ikindi bareke kuraba bajya abantu babagaburira babareze inzoga bakabakoresha ibitaha byo bashaka bo mugabo uca usanga benshi muri abo bantu nyine bakora bakoresha batuma za ngabirano zabo bari bafise zipfa kajya mu bindi bintu icyo twabasaba ni uko ushoboye kuririmba aririmbe ushoboye kwandika yandika ushoboye gucapa cape ibyo bintu birashaka kudufasha ne rwose mu Burundi buzuyemo ingabirano nyinshi cyane rwose nyine dushikaho nta kindi ni kuja hamwe tubike ibintu byo dutandukanye eske none amba abahutu bagomba ko aribo bajya imbere eske Burundi bugizwe n'abahutu gose amba abatutsi ko baja imbere eske Burundi bugizwe n'abatutsi cyangwa abatwa turi bamwe twese tureke ivyeke vy'amanzi tureke ibintu bimwe biradutandukanye icivu cyose kindi niko twosubira hamwe tugasubira muri cya gicaniro tukota wa mucanwa umwe tukanyagirwa n'imvura twese hamwe tugasangira kabisa n'agahiye
i Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamari imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabateguriye Inteko zijejwe umutekano za Somalia zivuga ko zahagaritse igitero cagizwe ku buriro buri ku nkengera ziba hari ku mugwa mukuru Mogadishu abantu indwi bishwe muri ico gitero hamwe n'abagize ico gitero babiri ivyo vyatangajwe n'umutegetsi w'ipolisi no musi kwa gatanu umutegetsi mukuru w'ipolisi Colonel Bichar yatangaje ko ico gitero carangiye imbere y'ubucagucagu no musi kwa gatanu Inteko zijejwe umutekano zarangije igikorwa cazo ca gisirikare aho zatabaye benshi mu basivile bari bafatiwe mu nyubakwa iri mu buriro muri iki gihe inteko zijejwe umutekano zivuga ko zatujije abagize ico gitero muri ubwo buriro igitero mu buriro buri ku nkengera ziba hari ku mugwa mukuru Mogadishu catanguje kuwa kane igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturika hafi y'inyubako iri mu buriro yitwa Banadil Beach ivyo vyakurikiwe no kurasana hagati y'inteko zijejwe umutekano n'abagize ico gitero abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bitiriye buno nyene ico gitero. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya vyasubiye kubandanya utwigoro two kuganira inyishu iciye mu mahoro igenewe guhagarika ingwano mu gihugu ca Siriya ivyo bibaye inyuma y'uko inteko z'igihugu ca Turikiya zigwanira ku butaka zinjiye muri Siriya. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov bariko babonanira i Geneve mu Buswisi bariko bagerageza kumvikana ku vyerekeye gukorana mu bijanye n'igisirikare hemwe no guhana makuru mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislam muri Siriya ikintu izo mpande zose zishaka gushika ko umwiyahuzi w'umukirde yarafise bombe yagize gitero kuri barrier hafi y'ibiro by'igipolisi ahitwa Chizor mu manuko bushiri buseruko bw'igihugu ca Turikiya no munsi kwa gatanu yahitanye abapolisi 11 abandi batari bake barakomereka ivyo vyatangajwe n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Turikiya abagwanyi bakorana n'umugwi waziririjwe Kurdistan Workers Party mufunyafunyo PKK bitiriye ico gitero ibinyamugigima bikomeye vy'ibisigarira bibiri vyabaye mu gisagara ca Amatrice mu gice co hagati mu gihugu c'Ubutaliyano uno musi kuwa gatanu ivyo binyamugigima vyononye inyubako bituma abantu batekegwa n'ubwoba kuva ikinyamugigima gikomeye cane ca mbere kibaye mu gitondo co ku musi wa gatatu mu gisagara ca Amatrice ibinyamugigima vy'ibisigarira birenga 500 bimaze kwibonekeza muri ico gisagara vyinshi muri vyo bikaba byari bigereranye. Jotezi jwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro washize hamwe ibi biganiro n'ifatu ari maskarara tubifurije kugira umugoroba mwiza mwese no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.